Ndashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muri kumyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 vy'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuno mugoroba mbwiye gushikirizwa na Joe Diane Nininahazwe. Intara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi ivugwamo ikibazo c'abana bahebeshwa amashuri no gutwara inda bataragira abarenga 400 nibo bamaze kumenyekana ko bahevye amashuri mu kiringo c'amezi atatu.
Ano muntari wacu umurindo wo kwibaruka atari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4-5 aciye ahitamo guhegukura yo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga.
Aba ni bamwe mu bavyeyi bo mu ntara ya Bubanza mu gihugu c'u Burundi mu yagezeho hirya no kw'isi abahitanywe na nyamugigima muri Siriya na Turukiya barenze 224 naho mu Bufaransa hiriwe imyerekano isaba impinduka y'imyaka yo kuja mu zabukuru idonido ni mu kanyisase. Ivyizere vy'uko hari abo baba gihemuka inyuma y'imisi babomokewe ko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima yumvikanye muri Siriya na Turukiya ku munsi wa mbere w'inondwi bitera bigabanuka abanyuma barokowe ejo kwa gatanu barabo mu ntara yitwa Hataye iri mu majepfo ya Turukiya bari barimwo umuvyeyi n'umwana we w'amezi 6. Ibitigiri bitangwa n'abategetsi bo muri Siriya na Turukiya muri rusange ivyerekana ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima barenze 224 inyamugigima ima niyo ya mbere hitanye benshi ku isi yose kuva mu 2011 ije ikurikira hitanye muri uwo mwaka 2011 ababa 200,000 bo mu Buyapani. Abanyagihugu muri Turukiya bagiriza leta yabo ko yakweza amaguru mu kubatabara. Ku nshuro ya mbere president w'ico gihugu Recep Tayyip Erdogan yemaze ko vyukuri abatabara batevye yavyemangiye mu ntara yitwa Adiyam yari yagendeye ejo kwa gatanu yagize ati naho twarungitse abantu benshi gutabara ibikorwa vy'ubutabazi ntibiriko birihuta nk'uko twavyifuza. Kurande kwa Siriya president w'ico gihugu ntarashika mu bibanza vyasinzikaje niyo nyamugigima na nijambo rihumuriza abanyagihugu arashikiriza ejo kwa gatanu ariko ku nshuro ya mbere be na madamu biwe baragendeye ibitaro birimwo abarokotse. Mu gihugu cy'u Faransa naho ibice bitandukanye by'ico gihugu byazindukiyemo imyerekano y'abasaba ko imyaka yo kuja mu buruko bw'izabukuru ivanwa ku 62 igashirwa ku 64. Abashinga amateka b'u Faransa batanguye kwiga ku itegeko ry'izo mpinduka muri nondwi. President w'ico gihugu Emmanuel Macron arashigikiye ko imyaka yo kuja mu zabukuru iva ku 62 ikaja ku 64. Bamwe mu batavuga rumwe nawe yamarabo bashaka ahubwo ko iyo myaka iva kuri 62 ikaja kuri 60. Ano makuru abageze hirya no ku isi mushobora kandi kuyumva kuri zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Inyuma yaho mu ruzi rwa Rusizi ku ruhande rw'u Burundi hatowe ibiziga 22 kuva mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Abanyekongo baba mu kibaya cha Rusizi bavuga ko atabantu babuze. Mugezi wacu Vedaste Ngabo atubwira ibindi kuri no nkuru.
Nyuma yawe mwe mu baturage bo mu ntara ya Kibitoki iri mu burengerazuba bw'u Burundi batangarije yuko bamaze iminsi batoragura ibiziga mu nkengero z'uruzi rwa Rusizi runyura mu Burundi na Kongo ndetse no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ryagendereye bimwe mu bice byo mu kibaya cya Rusizi ku ruhande rwa Kongo nkasangiye mutarure bwegerana gatogota ndetse na Ruvungi bihana urubini ntara ya Kibitoki. Maze tuganira na bamwe mu baturage bakorera imirimo yabo ku ruzi rwa Rusizi. Mutevutsi Patrick ni umuturage wo kubwegera akorera imirimo y'ubworozi kuri uruzi rwa Rusizi ahitwa mu isango na Kigazura. Avuga yuko nta mirambo barabonaho birirwa kuri urwo ruzi.
Haba hari imigumbugumbu babo, ingogo z'ibitoki zitwarwa na Rusizi yuzuye. Ariko ntibabeshe ngo nayo biva Kongo, nta biva Kongo. Kuko inyura mu Rusizi twese ruri hagati tuba twarayibonye. Mu gihe tutayibonye ntacyo twoshinja ngo tubihamye ngo yarabone ngo hanyuze imirambo kandi ntayo twabonye.
Kandi muragira ku Rusizi buri gihe.
Buri gihe inka niho zinywa buri munsi waremwe n'Imana. Nta munsi rirenga inka zitanywa Rusizi. Ariko nta murambo turumva ngo watambutse mu mazi. Kaba mwakushize. Niyo havuze abantu babiri bishwe n'amazi.
Byamungu Etienne wekorera imirimo y'ubuhinzi ku nkengero za Rusizi ahitwa Katogota
Murusizi oya ye mirambo sindabumenya ko ntarirabona sindaza kuti ngo mazuhinga nabunye mirambo atandabona
ibyo abaturage bo mu rugombo no muci bitoke bavuga ko hari mirambo wabona mwe murayibona
oya ntarirabona gusanga nyine inatambuka ko mu ngo igatamu tumaze kuhava cyane ugasanga nyine irengana ku ngamba y'Burundi yakunga muri Kongo ntayo
aha muri iki kibaya cya Rusizi akunda kuvuga ishimutwa ry'abantu bagacunguzwa amafaranga ndetse akavugwa n'impfu z'abantu bicwa n'abantu bitwaje ibigwanisho abatuye iki kibaya bahakana yuko nta bantu babo bicwa bakajugunywa mu ruzi rwa Rusizi nije imbere Richard n'umwami mu kibaya cya Rusizi yabwiye ijwi rya Amerika yuko amakuru y'imirambo abaturage mu cy'ibitoke bamaze iminsi batoragura mu Rusizi ibo ntayo barabona ku ruhande rwa Congo
kwebwe mu bice dutwara hano muri cheferie ya Plaine de la Rusizi nta kizigana kimwe tumaze kubona cyangwa se abaturage bamaze kutubwira ngo babonye ikiziga ahantu runaka ku ruhande cyangwa se mu ruzi rwa Rusizi nta munsi n'umwe abaturage baje kutubwira ngo hari icyo babonye hari umuryango n'umwe maze kutubwira waje kutubwira ngo wabuze umuntu swatse ngo yatwawe n'uruzi
gusa n'ubwo biruko bamwe mu barundi bari gusaba ubuhungiro muri Congo atwasanze mu nkambi y'agateganyo yasangiye bemeza yuko hari bagenzi babo baguye muri Rusizi baje gushaka ubuhungiro muri iki gihugu Byukusenge Anita twamusanze muri Sange yavuye mu ntara ya Bubanza ari gusaba ubuhungiro yemeza yuko bagenzi be bari kumwe batwawe na Rusizi
njewe nkajewe abo twazananye twari bane twarokotse turi babiri bandi babiri baratwawe
n'uruzi
mu Rusizi
waje gyari
Jeo, ndamadini.
Barat kwa warabiboni?
Babiri barat kwa hawe. Ya maroba mazikutuka kumba hafi zitin haku hundi ni mwihangani ya mabarasuri ni mabarabgira imigyango ya hawe.
Abo barat kwa hawe na umu ye komini?
Abat kwa hawe. Umanu wa mga senyi, hundi ni wa mga kwemu. Umanu wa wanzoni ni wa mchibitoki.
Munguru ya tambu sekuishku ji Amerika kuru yu wakabiri. Bramatari w'intara y'ikibitoki Karemu Bizoza yavuze yuko abatogwa bashobora kuba ari abanyagihugu baturuka mu bihugu bya Congo cyangwa mu Rwanda bihana urubibi n'u Burundi kuruzi rwa Rusizi
Rwanda dufise ibihugu biri turi kumwe nabyo kandi byose bikora kuri Rusizi n'uwo twagwa canka kicwa n'ikindi gihugu bagatereramo bavunga no mucibitoki kimenyamenya nuko atahumuza usanga bene igihugu ko ridonga twabuze umuntu wacu kubera ko ari uruzi n'uruzi runini hacakwa no gukaroga wo muri ibindi bihugu agatwagwa n'ubwo iki kitega gitowe n'abanye cibitoki ariko harapfa
usibye aba baturage bo mu cibitoki bavuga yuko batoragura ibiziga mu ruzi rwa Rusizi mu myaka ishize ubwo imipaka y'u Burundi yari ifunzwe kubera COVID-19 imwe mu miryango y'abakongomani yavugaga yuko iburira abantu bayo mu ruzi rwa Rusizi bagerageza kwambuka mu gihugu cy'u Burundi Vedase Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
mu gice cya mbere cyonyine cy'umwaka w'ishuri wa 2022 ushire wa 2023 abanyeshuri mu mashuri y'intango nayisumbuye barenga 400 ni bamaze guheba ishuri mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi ubuyobozi bujejwe indero buvuga ko ubukene bwo mu miryango n'imbanyi zitifujwe biri mu bituma nyamukuru byo guheba ishuri mugenzi wacu Eloge Wirikaneza atubwire ku muriri wino nkuru
abavyeyi batari bake mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi bemeza ko abana benshi bo mu ure y'intango na yisumbuye baheba kubera ubukene buri muryango butuma bataronka imfungurwa zihagije Edisa Kabibi n'umukenyezi yaganiriye n'ijwi rya Amerika aturuka muri komine Gihanga
turasembe bache mache turasemera umujyango kararira nawe nk'abanyeshuri bobo banaho bagenda kushuri cyangwa bakasiba kukubera inzara balara ubusa ariko mashuri babakabura naho batabakaburira
umutama w'umusangwa butaka w'imyaka 65 navuga ko bigera kubatwa bikunyuka
nubwo ko turi kumwe bw'abahutu n'abatuci mwese tumerewe nabi no kuvuga ubukene buraturembeze kubaho nabi ukurya nabi abana bishuri barataye amashuri no kuvuga bipanye twebwe ko babasangwa butaka burya ntwebwe turi ubwoko tubabaye gose abana babatwa bagira baheba amashuri ku bwinshi abanyeshuri 989 abana babatwa n'abahutu n'abatuci bamaze guheba babagize mu ijana imana nitugaburira nkavuga kwinyoni twebwe nibwoko bwabasangwa butaka niko tubayeho
Claude Badugaritse umuyobozi w'indero mu ntara y'Ubanza yemeza ko muri iki gice ca mbere cyonyene abana barenga 400 bamaze guheba ishure agira katubwira imvo nyamukuru z'ibituma
mu ishure shingiro hahebye abana bagera ku 3938 inyuma ya ishure shingiro naho abana 185 bose hamwe hakaba hahebye muri iki gice ca mbere abana bangana n'ibihumbi 4 amajana na mirongo ibiri na batatu. Ibyo wabituma abo bana baheba amashuri ahanini kiza ubwa mbere ni kijyanye n'ubukene mu miryango. Hakaba hariho n'abandi baheba kuko bagiye kubaka hataragera n'abandi bakaba baratwaye inda batifuza.
Emmanuel Ngendabanka umuhanuzi ajejwe imibano w'abanyamatari w'abubanza avuga ko abana baheba ishure batari ibibazo mu kibano. Nk'akarorero yemeza ko abenshi baca baja mu muyayura mutwe abandi mu busuma.
Hano mu ntari wacu umurindo wo kwibaruka utari muto ugasanga rero nk'umuvyi afise abana 4 5 aciye ahitamo guhe gukurayo 3 canke 2 kugira abandi ko bubandanya biga. Iyindi mvo yo gutwara inda zishushu ni hamwe rero cica dusanga batangura gufata ibiyayura mutwe hakajamwo ubusuma n'ibindi bitari bike. Kuzana abagore canke kuja ku bagabo nta rundi rukizaba bakibona. Ibyo navyo murazi yuko mu Burundi tugiriki ku bica bizana igwirana ridasanzwe ry'abantu iyo batagiraho barima bigaca biheza bikazana injyane mu miryango.
Umuyobozi w'indani bubanza yizeye urukiza ku mugambi uri kurategurwa wo kugaburira abana ku mashure.
Hariho umugambi uri kurageragezwa mu ntara ya bubanza uri kaburi kurakogwa ku mashuri 28 mu makomine 3. Uko twari tumenyereye muri ayo makomine niho hava ibitigiri by'abana baheba ku bwinshi. Ariko kubera uwo mugambi uri kurageragezwa wo kugurira injya aho nyene bakaca bazigaburira abana uri kurakogwa ku mashuri 28 byaciye bigaragara ko kuri ayo mashuri atabana bahebye ahubwo n'abari barahebye baciye garuka kandi ku ishuri kobera yuko babonye ko hariho imfungurwa ziri kuri ayo mashuri bazofungura gushika mbere no mu kwezi kwa kane.
Umuyobozi bw'intara naho barafashe ingingo zitari nke zituma n'abanyeshuri bahevye cyane cyane ababiterwa n'indazitifujwe basubira ku ishuri.
Twarashizeho imigwi izirakurikirana kugira ngo tumenye abateye inda abanyeshuri maze bamenyekanye tugaheza tukamenya se wiwe nyina wiwe nivyo bakora maze umuntu yateye inda umunyeshuri agafatwa tukamushengeza mu butungane kugira neje canke yeje ntasubiye. Ariho kandi ingingo nziza yafashwe yo gusubiza ku ishuri uba yatwaye inda mu gihe yavyaye. Twarashizeho n'ingingo yuko umuyobozi abonye umwana atakiza ku ishuri yatumye ko umuvyeyi akabona aragambaraye araheza wenyene akoranye na komite shingwa shure agaja kurondera n'umukuru w'umutumba bakaja kurondera uwo mwana yari bakamubaza icatumye ahebe ishure.
Intara ya Bubanza mu mwaka uheze hahevye amashure y'abanyeshure barenga 18,000 nk'uko ubuyobozi bw'indero mu ntara buvyerekana. Ibitigiri bitangwa n'ubushikanganje bujejwe indero n'inyigisho navyo vyerekana ko mu mwaka uheze abanyeshure bangana 200,000 baheze ishure mu gihugu cose. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Inyuma yuko banki y'abanyagihugu mu gihugu cy'u Rwanda yihuje na banki ya KCB Rwanda, bamwe mu banyagihugu barinubira service y'izo banki nshasha ibindi na mgenzi wacu Gloria Twishime.
Intandaro y'ikibazo yatangiye tariki ya mbere z'ukwa kane mu mwaka ushize wa 2022 ubwo banki ya KCB Bank Rwanda Limited yaguraga banki y'abaturage kabene yabaye umunyamigabane mukuru. Byahise biba banki imwe yitwa BPR Bank Rwanda Public Limited Company. Serivisi zatangwaga muri ayo mabanki yombi zakomeje gutangwa nk'uko bisanzwe. Gusa kuri ubu hashize ukwezi abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage hirya no hino mu gihugu batabasha kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga yabo nk'imwe muri serivisi z'ibanze zikenerwa muri banki iyo ariyo yose. Ibi bigaragazwa na bamwe mu baturage twasanze kuri banki y'abaturage ishami rya Rubavu batonze umurongo muremure bamazeho umwanya munini, na bamwe bicariye hanze basabwe gutegereza ngo serivisi zo kubikuza no kubitsa zikundi. Twasanze kandi hamwe mu habikurizwa amafaranga hazwi nka gishe mu rurimi rw'Igifaransa hatari gukoreshwa. Aba ni bamwe ishuri ry'Amerika ryaganirije baravuga ingaruka izi serivisi mbi za banki bakoresha ziri kubagiraho.
Biragaragara ko bitarajya ku murongo neza kuko byishe gahunda n'ubanga amafaranga mba njyanye nanjye hari abandi bantu mba ngomba kuyaha. Abahinzi batuzaniye umusaruro bumva ko iyo bibaye ngombwa ko dukererwa nabo tuba turi kubicira gahunda ko dusanga bategereje barangije. Urumva rero yigenda gakeya kandi hari hashize kuva ku itariki 20-26 ndumva hari amaze iminsi badakora. Urumva hari n'abantu benshi bashaka serivisi byafashe umwanya munini.
Ninjye ku kazi none ubu ngubu ndashaka kujya ngo babwire ko nzanakererewe nabo simbizi ko mbona amafaranga ko nuko nayo nyategeye mutike nyine. Ubwo nyine no kubabwira ko nzaza ejo abatelefona abasobanurira nyine kuko nabasobanuriye nababwiye aho ndi ko nza kuza nakererewe abantu urumva ngo ntabwo bari bigishwa. Sana kubigisha aho nyine urabona ko
ibibazo.
Iki kibazo ntabwo giherereye ku ishami rya Rubavu twasanze aba baturage gusa, ahubwo no mu mujyi wa Kigali ku mashami atandukanye gikomeje kuba imbogamizi, nk'uko uyu muturage dusanze ku ishami rya Gakinjiro mu karere ka Gasabo abivuga.
Nk'ubu ngubu njyewe mu cyumweru cyashize hari sheke yavaga muri GT Bank, abanyishyuye bakoresha GT Bank, yagombaga kuvayo ajya kuri konti yanjye iri muri Populaire, na n'uyu munsi ntago ndayabona. Ari sinanasubirayo kandi ngo mbwire kampani yanyishyuye ati nimuhindure konti muyashyire kuri iyi, ntibyashoboka. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ikibazo pe, ni ikibazo gikomeye, barebe niba bishoboka cyangwa se niba nabo bashobora gufunga imiryango bafunge, ariko iyi serivisi yabo rwose ntago itunogeye, nta kuntu umuntu yamara na sheke ibyumweru bibiri itararutirwa.
Iki kibazo gikomeje kuba ingora abahizi mu duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Uyu nawe n'Uwimana utuye mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Nagezemo gutonda umurongo ugenda gake kwa kundi serivisi zabo ziri kugenda gake, bakubwira ko ari network ziri kugenda gake, uhagarara ku murongo ukajya ubona n'umuntu uri muri gishe nawe yifashe ku matama byamuyobeye. Ni ugutegereza nyine nk'utegereza Mesiya, dore ko batubwiye ko ari buzatinda. Biri gutinda cyane, biri kugenda gake. Urumva niba ujyanye amafaranga yawe uyabikije ariko wajya kuyasaba ntuyabone, ni ibintu bibi cyane, birababaza nawe kandi byakubabaza. Urumva niba ushyize amafaranga wajya kuyasaba ntibayaguhe, ubutaha nawe wajyanayo.
Abaturage bakoresha serivisi za banki y'abaturage mu Rwanda bakomeje gusaba ko hakorwa amavugururwa ku mitangire ya serivisi kugira ngo imirimo bakora ikomeze ibanogere.
Yego, nicyo twakwifuza byo haramutse habonetse uburyo bikosoka nk'uko bikajya ku murongo nk'uko byari bisanzwe byarushaho kuba byiza.
Mu by'ukuri ntabwo tuzi ikibazo Populaire ifite, no kugira ngo ubone amafaranga ubu ngubu ntibishoboka, kereka uje kubikuza kuri gishe, ariko transfer iturutse mu yindi banki iza kuri konti yawe iri muri Populaire ntabwo bikunda. Sisteme yanze, sisteme ntirakunda. Nk'ubu amafaranga umuntu yakaba yarayafashe, yarayacuruje, yaranebarinukemura ibibazo, yarabikemuye, ariko kugeza ubu ntituzi ngo bizakemuka ryari. Badufashe batubwire ngo wenda mu cyumweru kimwe cyangwa mu minsi itatu, ariko nabyo biduteje igihombo. Mudufashe mudukorere ubuvugizi.
Twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'iyi banki ngo bugire icyo buvuga ku kibazo cy'aba baturage ntibyadukundira. Gusa itangazo Banki Nkuru y'u Rwanda yashyize hanze kuri uyu wa gatatu ivuga ko serivisi za banki y'abaturage zadindijwe n'uko habaye ivugururwa ry'ikoranabuhanga risanzwe ikoresha ryo guhuza banki ebyiri arizo KCB na Banki y'abaturage. Banki Nkuru y'u Rwanda ikomeza imenyesha abaturarwanda by'umwihariko abakoresha banki y'abaturage kwikurikiranira hafi iri vugururwa n'ibibazo byatewe naryo, ikizeza umutekano ababitsa amafaranga muri iyi banki. Banki y'abaturage yashinzwe mu 1925 imaze imyaka irenga 45 yose ikora, kandi ni nayo banki igera mu bice byinshi by'igihugu. Mu mpera za Kamena 2020 yari ifite imari shingiro irengaho gato miliyari 46 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuyishime Gloria, Ijwi rya Amerika, i Rubavu.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Twandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Akina harakonja we.
Imvula nayo, misiko nwa tena barabara. Nikumusha madamu, sima na kuachia pia.
Niendele mbele yao.
Tubandanye, nitu kwa shika kumasanga nzira haji mbele. Uchukati bubafu hanyu musige kui kambi imhonzi.
Nini? Na wako make mubali batu ba refugee ba arisangi.
Hale kuzuko nanyi na wana guru mwenye muhumoro kazi madaya. Uru sana ba gorebi watu neza neza pe.
Reganu mundi tulibabu.
Kama jani siku kuyu hata depende. Ni ingelijua kama na huko mubale batu eh. Sini kwa chata wenge mutaksi yao.
Ujienza kuite sekandi. Jeni ibigira kwa kuchinu shibushishi kazaru kwa wakubane la wachiri ya batakisi yao. None ni huwa moko ya wa mjendu ireo.
Iko saa uyu wa batu eh.
Nukuri jesi nshagu teringora. Nishikana haji mbele ikambi. Hakuja tuwa vifuga nye.
Hivi lakini kuna nikamata wewe huko étranger huko unaanza utakia nipatie maordre zako asi nibebe huko sije nibebe huko mu taxi yangu propre
aliko sibi nibichimo kajirimani
tukishafika kurompwe unashuka unaenda na migulu
muri mvu imeza kukicho koko ili zoro
kani fisi mizigo
ndebira nawe ino bika
kandi warwa binyemereye
hapana madame
basi ndakongere na mahere
sina besoin franga
nibikira
mimi nakwambia hivi mimi nikishasema hapana ni hapana lakini watu wanafunga kichwa sana. Wanapendaka kubanafika wende wana kontrole vitu yote huku kwetu bugo. Mia utanipata.
Haruko seko kushofi mbio binuvuga nibichi.
Messie, sike nye mikoshi na balele angukia bugo. Nisike nye awa wamarege awa ikuyawa natoka rusangi wanakuye huku kwetu bugo.
Awa nibigese kute kuhama faranga.
Angalia tu wepeki. Mutu mwenye sipika ta upawu ngapi afike kule kule makabu ya kuoze yeko nendamu. Awa tia rusangi awa wana kwa ba vivu na kuambi. Ana nikamata sana ni kwanza. Sama mutu mishu wake au.
Haruko sumu na zaniva angura mwini business koko.
Nune
simata ura bijenza kute koko.
Zitamka
kwangu hapana kombo taksi yangu nifanye hivi nakuomba
sisi
shofi habai
si juu nilikuwa naseme ni sasa metanke na yala si mwangu kombo taksi yangu ni
wewe shofi umwasu turuse hehe turahiye wewe mata sokar mata kata tuhira
umwangu.
Mwa kupe.
Mungu wangu. Na kuna ataba si mekanisa pa karibu mwai masana. Isisi ata mupata.
Mushinga nula kuzichani kuona wafashite kukura mziko ya.
Yewe mwana na achibaza
bada. Na hizi bila hezi.
Ahogari kango tukwaze mwajeza wangu kuhambi ya nyu.
Washaka tugendu mwenye muri nuvura.
Hariko sewa nuhu wana kwa bgeja mada. Ugoni hama guru nyindu. Handa niba heri gotu kwa wana kwa nili tagisirizo. Hariko humo na fite numu takangu ina guherechezi.
Meshi, unatani achapa mie peke?
No, nibira jangu bijende kute.
Nisaidie vrema tusukume kwa fatirangu ingi kwa pale pembe nisaidie papa.
Ariko ubwo ntiwanyibesho kumva ko none hari ngiye wagira igikoresho cyawe wa mukobwa we. Cyangwa uratekereza ko niba giye ibyo warumaze gukora no mubyeyi. Umva irwarize nawe iyo modoka yawe irariho. Ariko se ko taza bada. Cyangwa nta gushaka ngo herekeze.
Mushingana?
Eh?
Garuka nkubwire. Numvumenga ntitwogenda ubunyene.
Kubera ikize.
Urumva? Reka mpamagara abagenzi banje bo mwikambi harimo mu mekanisi bazi bafasha uyu mushoferi.
Ariko uzuko no mushoferi yavuze ngo murabatese nkanjye ngarimo kubeshya. Ukuntu yagusuzuguya kugaragura kaguhindura ubuzi. Akakwera ku rwanga afite abanyarusangi mwese. None nawe ngo ugiye kumufasha?
Ibyo uvuga ndabyumva. Kandi no kubabara naje nababaye kuko ntiyafasha.
None se warise tukamuyisoma nyine.
Nta narimo nzo kwitura nabi yindi.
Ariko sunyumvire mu kagira imana.
None wibaze yuko kubera atari umunyarusangi noce ndamurekera mu ngorane nkizi kandi akeneye ubufasha.
Madame, kama uko malaika, kama uko nini ojisti?
Mbara.
Mina sikia, mina kusata maneno kukushukuru. Mina regrete vrema bie nilifanya. Kulisame mama usame.
Mvende mebjire vos. Mukanyo wafuga wanguche. Mwa wafuga wakaba nyaru sanji baje na hanga habaje kwa teribi bazo. Nune ndore ni baba kutaba irijo. Najama tukusunika.
Chari kigani ilo kombo taksi. Igi kino muteguri kwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kombo taksi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Kano nga duje dusozera makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya kuri micro mari kumena Jo Diane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabike abantu ndabifuriza kubandanya muri ranigwa mu byo muri mu byose nahuta.
za MP Record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi.
Benshi.
Muri sanga ya kose byinshi.
Byinshi.
Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Amerikana iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika.
Sauti ya wanyonge.
Tusikilize sauti ya Amerika.
Sauti ya waraia. Furaha manu moja na upendo. Vipindi vya furaha manu moja na upendo.
Dr. Mash Production.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageze ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse.
Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Abarundi turiruhutsa mugushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.
radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu.